Radio Rijwi d'Amérique. Iradio Ijwi d'Amerika isanganira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda ndiwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkundikije mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi d'Amerika ikaze makuru yacu yo kuri isaha uko isanzwe ku gatandatu twama duhera ku makuru ya karere k'ibiyaga binini azagukurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara nyuma yaho isaha 12 turabashikiriza umuziki umushyikirizi w'Urundi yajejwe utunganije ku munsi wa gatanu yari mu Rwanda kubonana na mugenzi we u Rwanda mu biganiro bagiranye bari kumwe n'ababahekeje ku mpande zose mu biro by'umushyikirizi w'ubutungane Kigali mu Rwanda basiguye ko bashaka ko izo nzego ziri zisubira kugiranira imigenderanire myiza harimwo no guhanahana abaronderwa n'ubutungane inkuru twateguye na Pierre Claver Nyonkuru ari i Kigali mu Rwanda
mu rugendo yagize kuri uyu wa gatanu i Kigali mu Rwanda umushikiranganji w'ubutungane w'u Burundi yavuze ko we na mugenzi we yagendeye bifuza kunagura imigenderanire y'izo nzego zibiri yatotsekaye araheze imyaka indwi Domine Banyankimbona yagendeye mugenzi we w'u Rwanda ugira Sebuja Emmanuel ari kumwe n'abamuherekeje barenga batanu na mugenzi we w'u Rwanda yari kumwe n'intumwa nk'izo zirimo General de Brigade Vincent Nyakarundi ajeje uperereza rya gisirikare umushikiranganji ugira Sebuja mu kwakira mugenzi we yemeje ko iyo nama yo kugwego go hejuru mu ntumbero yo gusubira gusangira kabise na gahiye ati twifuza ubwa mbere gushiraho icyuka ciza no gufashanya hamwe no gukorera hamwe mu bisata by'ubutungane hasanzwe hariho amasezerano yo guhanahana abaronderwa n'ubutungane bakoze canke bakekwa ko bakoze ibyaha bagahungira ha canke hariya yamara iyo masezerano abwirizwa gusubirwamo agahabwa ingufu kandi akajana n'igihe tugezemwo ndetse n'ibindi bijanye n'ubutungane ku mpande zose duheruka guhabagwanya 17 igihugu cy'u Burundi kandi naco caraduhereje abagwanya 11 bari mu bahungabanya umutekano w'u Rwanda reka mfate kano kanya nizere ko umugambi mwiza twafashe utazosubira inyuma kugira ngo inzego zacu zikomere turabashimiye ko mwatugendeye
murakoze cyane murakaza neza
mugenzi we Burundi Banyankimbona yashimangiye ico kibazo co guhanahana abarondegwa no gutungane yemeza ko ari wo muzi urugendo rwabo
abakoze bibi turabahanahana tuje kuganira mu bijanye n'ubutungane kugira ngo dufashanye kutuza inkozi z'ibibi cyane cyane mu guhana uwo wese yakoze ikibi bibe ibikorwa byiza bifite ijambo mu makungu
umwe mu ntumwa zirenga zitanu zari kumwe n'umushikiranganji w'ubutungane w'u Burundi n'umushikirizamanza mukuru kizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi uyu niwe yateye umukono komite y'impuzamakungu irondera abantu barenga 40 barondegwa n'ubutungane bw'u Burundi yasiguye akatari gake ko bamwe muri abo bahungiye mu Rwanda no mu karere bakekwa ko ibyaha byo gushaka no kwifatanya n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 hamwe n'ibindi bikorwa byo guhungabanya umutekano izo ntumwa zaganiriye kuri ico kibazo mu mubonano we mwibanga nk'uko byashyizwe habona n'umuyobozi w'ishami rishinzwe ubutungane mpuzamakungu mu Rwanda Providence Umurungi
ku kibazo kimwe cyihariye kijyanye n'abantu bamwe bakurikiranwa n'u Burundi kuko baba baragerageje guhirika ubutegetsi i Burundi muri 2015 inama yasanze cyaragiye kiganirwaho n'inzego zitandukanye bigaragara ko hari ubushake politike ku mpande zombi zo gukemura icyo kibazo kandi kikazakomeza kuganirwaho
umushikiranganji Domine Banyankimbona yatangaje ko ashimye ingene bakiriwe amenyesha ko bigaragaza ko nibyo bumvikanye bizoja mu ngiro mugenzi we Emmanuel ugira Sebuja yamwijeje ko ataco u Rwanda rutazokora kugira ngo imigenderanire igende neza
kugira ngo dushobore gutsura umubano hanyuma tunarebe n'ibindi byinshi duhuriyeho byatugiriye inyungu nk'ibihugu bibiri cyane cyane muri izi minisiteri tuyoboye nkaba ubwanjye ari ukubashimira kandi nizera yuko ibi biganiro bizakomeza tukazagenda tugera kuri byinshi mu nyungu z'abanyagihugu bacu
uwo Burundi ntiyaretse gushimira u Rwanda ko ruriko rurorohereza impunzi gutahuka agasaba n'abandi guhunguka gufatanya nabo bonse rimwe mu kubaka igihugu cyabo yabijeje ko leta nshasha ihari yihaye akazi na kubuhizi ka leta nkozi izo bacungereje umutekano wabo nkuko yabikoze kubamaze guhunguka muri abo hari bamwe babwijwe rya Amerika kumozo w'umushikiriza manza mukuru wa Repubulika y'u Burundi ubateye impungenge gusa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aherutse kubaremesha aho yatangaza ko atamurundi cyangwa ubundi wese yakiriwe nk'impunzi azorungikwa cyangwa ngo yirukanwe ku mvo iyariyo yose kubera kingiwe n'amategeko mpuzamakungu ya ONU biciye kuri hashtag ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi ryabahaye ubuhungiro abaraba ibintu n'ibindi bibaza ko ikizokurikira ari umubonano w'abakuru b'ibihugu bibiri u Rwanda n'u Burundi kugira ngo bahezagire ibimaze gushikwako aba ba perezida Paul Kagame na Evariste Ndayishimiye baherutse guhurira mu nama yabereye mu gihugu cy'u Bubiligi mu ntango z'uku kwezi yahuje ibihugu bya Buraya n'ubumwe bwa Afrika mu biro by'aba bakuru b'ibihugu ntawigeze atangaza ko izo ndongozi zoba zarahuye imbona nkubone cyane ngo ziramukanye Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
tugushimire Claver abanyagiwe ba ku mpaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda barasaba uburenganzira bwo kugenderanira nk'uko byahoze babisabye inyuma y'aho u Rwanda rufunguriye umupaka ariko mu iki gihe ukaba ukoreshwa cyane n'imodoka zitwara ibicuruzwa n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagiruza ari Kigali mu Rwanda
tariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo u Rwanda rwafunguye umupaka wa Gatuna uruhuza n'igihugu gituranye cya Uganda gusa kugeza ubu harambuka amakamyo apakiye ibicuruzwa kuruta abaturage basanzwe iyi nkuru ya gufungura umupaka kimenyekana yaguye neza batari bake mu banyarwanda cyane abaturiye imirenge yegereye Gatuna bemeza ko biruhukije bazi ko bagiye kongera kugenderanira n'abanyayuganda Madame Evangeline Kahabayo mu murenge wa Rubaya mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda avuga ko akimara kumva inkuru yo gufungura umupaka yararanye ibineza neza ku mutima yitegura gucya yambuka muri Uganda gusura abavandimwe n'inshuti byaje kuba ikinyuranye ariko we na bagenzi be baracyategerezanyije icyizere
turabisaba cyane n'umutwumvishe ngo uyu munsi bafunguye twarara tubyina tuvuze imundu turabisaba cyane no mu masengesho dusenga tuba dusenga ati kuba bafunguye umupaka tugasabana tukongera tugasangira tugahahirana kuko twe abenshi tuba dufite nk'abantu bacu babayo n'abagande nabo bakifuza kishajira bafungure dusabane n'abantu bacu baba mu Rwanda
Ijwi rya Amerika yabajije uyu mubyeyi icyo yumva kumbuye mu byibanze igihe baramuka babonye uburenganzira bwo kwambuka umupaka bakajya muri Uganda
ikintu twari dukumbuye cyane ni uguhahirana nk'ibintu by'ibiribwa urabona nko mu Rwanda ibintu by'agahunga ntabwo bikunze kubayo niyo kabayo nabwo kaba kajyoshye
akaryoha cyane nakahe
nakuvuga ndi
bishingiye ku kisuku
nyine nuko twari tukamenyereye duhahirana none ubu ngubu tujya ko mu Rwanda tukumva bitameze kimwe ariko butumaze kubyakira tukavuga n'ukubyihanganira n'ubundi ariko nabwo kajyoha nk'akwa Uganda
Bishingiye ku mateka abanyarwanda n'abanyayuganda bamye basangira kabisi na gahiye kugeza no kugushyingirana ku baturage b'ibihugu byombi umukecuru Consolata uzamukunda n'umunyayuganda kazuma z'imyaka isaga 40 ashakiye mu Rwanda atuye mu karere ka Gicumbi yavukiye Kabare muri Uganda yemeza ko iwabo bari baramuhaye imigabane y'amasambu ariko ko kugeza ubu atazi uko amasambu ye akoreshwa kubera ibibazo by'imigenderanire bitameze neza
Nye bampera uruhusha ndagenda nozayi konka ari haka uruhusha ndatinya
nta uruhusha watinya ariko baruguhaye wagenda ubu maze hano mu Rwanda imyaka ingahe
keje muri 48
imyinshi cyane mumuvugana n'abavandimwe bari muri Uganda gute
oya nabwo tuvugana kuba tuvuganaga n'umanyire bibira ko kuba bikozesa
wahitume yuko ubutaka babukoresha
ngene tutugambanaga
ntabwo muvugana kugira ngo bumve washaka mu Rwanda byari byaraturutse ku kintu cyacu
twatugenderanaga
mwaragenderanaga murumva mwifuza kongera kugenderana
ngene ko hari abavandimwe tubikundana ito tubisira twari yo tuvuka bamwe
ubwo yakiraga indahiro z'abategetsi bashya muri guverinoma mu ntangiriro z'uku kwezi perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasobanuye impamvu u Rwanda rwari rwarafunze umupaka n'impamvu bawufunguye perezida Kagame akavuga ko ibyo Uganda yatangiye gukora biri ku rwego rwiza ku buryo bitanga icyizere ko ibintu byasubira uko byahoze
pakara funguye twara funguye muri Uganda naho ari byo batangiye gukora bigaragara ko bavana zanzi tizi cyangwa bya bindi byatumye gupfungwa mu nzira bagenda ivana mu nzira biragaragara turabikurikiranira hafi turabiganira nabo ndibira ko nabyo turi mu nzira nziza.
Ku ruhande rwa rubanda rugufi ugakomeza kugaragaza ko igihe gishize ibihugu byombi bitagendera nari ibihombo bikomeye
twahombye byinshi kuko twarahahiranaga bajanaga ibicuruzwa bikava Kigali natwe tukajyana ibyo iby'abanyarwanda tugahahirana ndetse twari dufite banyogokuru ubu kubera bafunze umupaka abajyaga n'ikibazo ntabwo bajyagayo ubwo numva nazo ni imbogamizi. Twari dufite gahunda zo kugira ngo tuzagera ku bikorwa by'iterambere ariko twasubiye inyuma, ubukungu bwarasubiye inyuma. Ubu kugira ngo tubone minerivari y'umunyeshuri keretse yuzuye imyaka ikera ukaba ariwe wagurisha mu Rwanda akabona kujya kwiga abandi baricaye kubera kubera minerivari. Ubwo urumva rero ko nabyo byaje duhombeje cyane.
Imipaka ihuza u Rwanda na Uganda yafunzwe kuva mu ntangiriro za 2019 bivuze ko imyaka igeze muri itatu abaturage b'ibihugu byombi batagenderana. U Rwanda rushinja Uganda guhohotera Abanyarwanda no gucumbikira abaruhungabanyiriza umutekano, Uganda nayo igashinja u Rwanda kuvogera ubusugire bwayo mu bikorwa by'ubutasi. Ahabagira ubusa ijwi rya Amerika igatuna ku mupaka w'u Rwanda na Uganda.
Muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nje kwa sababu zamri kumi na feminist shilima na muganda mtukumbuka kuli SM jana na kani ni vichini tatu na huo mwalundi turi kumi nongo mguvu ya shoto hivyo kumi metro chini ni chenda na makunywa vile mjeri doni jengo huru tukawa tiguri yeye kumuswa kabiri ni maingi hambara ya gabriel Rusia kuli Ukraine president wa Ukraine Volodymyr Zelensky ya tanga juu kwa ajili na mtoto la wali ngo basi jina basi likare wa mazoe kichwa mjambo ya vuzi mti jitoni ya sabie umudiango muzamahanga pur shaho gutera inkunga igihugu cye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden avuga ko Amerika izakomeza guha inkunga igihugu cya Ukraine.
Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine.
Ingabo zacu ntizigiye burayi kurwanira muri Ukraine, ahubwo zigiye guhumuriza no kurengera abanyamuryango ba OTAN cyane cyane aho mu burasirazuba bw'u Burayi.
Perezida Joe Biden mu ijambo yaraye agejeje ku gihugu no ku isi, ingabo z'Uburusiya ziravugwa mu murwa mukuru wa Ukraine Kiev kuva muri iki gitondo, amahanga akomeje gutangaza ibihano afatira Uburusiya kugira ngo abukomeye imbere y'ayo makuru kimwe n'andi avuga hirya no hino ku isi. Ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Ku munsi wa kabiri nyuma y'intambara yagabwe n'Uburusiya kuri Ukraine, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko abantu 137 abasivili n'abasirikare bamaze kwicwa. Mu ijambo yavuze muri iki gitondo yasabye umuryango mpuzamahanga kurushaho gutera inkunga igihugu cye. Mu murwa mukuru Kiev humvikanye urusaku rw'ibisasu biturika, haravugwa n'amashusho y'imodoka za gisirikare z'Uburusiya mu murwa mukuru. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jamie Detmer aravuga ko abategetsi ba Ukraine bamubwiye ko imodoka za gisirikare z'Uburusiya zavuye mu mujyi wa Kharkiv zigana Kiev. Abaturage 129 nibo bavugwa ko bamaze kwambuka bahungira mu gihugu cya Pologne. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yaraye agejeje ijambo ku gihugu no ku isi asobanura inkurikizi Uburusiya bugiye kwirengera. Yatangaje ko Amerika yafatiye Uburusiya ibihano bishya kandi bikarishye bizagira ingaruka mu gihe cya vuba no mu bihe bizaza, ariko kandi ku buryo bitazahutaza ubukungu bw'Amerika n'inshuti zayo. Toma Kamirindi.
Umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika President Putin w'Uburusiya yahisemo intambara agamije kwigarurira Ukraine yose no gusubizaho icyahoze ari URSS, Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Perezida Biden asobanura ko ari uguhonyanga amategeko mpuzamahanga ku buryo butaziguye ati birasaba igisubizo gikomeye cy'amahanga yose. Muri urwo rwego yatangaje ko Amerika yafatiye Uburusiya ibihano bishya kandi bikarishye bizagira ingaruka mu gihe cya vuba no mu bihe bizaza, ariko kandi ku buryo bitazahutaza ubukungu bwa Amerika n'inshuti zayo. Bityo yasabye n'abacuruza ibikomoka kuri peteroli kutaba barusahurira mu nduru kugira ngo bikirire no kwirinda kuzamura ibiciro. Perezida Biden yavuze kandi ko Amerika itari yonyine, ahubwo iri kumwe n'ibindi bihugu byose hamwe bigize kimwe cya kabiri kirenga cy'ubukungu bwose bw'isi, birimo ibihugu 27 bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Canada, Ubwongereza, Ubuyapani na Australia. Bateganya gukumira Uburusiya ku masoko akoresha idolari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, euro ry'Uburayi bwunze ubumwe, pound ry'Ubwongereza na yen ry'Ubuyapani. Ibihano bigamije guca Uburusiya mu mapiganwa y'ikoranabuhanga n'ubukungu byo mu kinyejana cya 2021 no guca intege z'igisirikare cy'Uburusiya n'ifaranga ryabwo ryitwa ruble. Perezida Biden yemeza ko ejo ruble yatangiye kwitura hasi nabi cyane ku buryo butarabaho mu mateka yayo. Ibihano byibasiye ibicuruzwa Uburusiya bugurisha mu mahanga, abantu b'ibikomerezwa bakize cyane bibyegera bya Perezida Putin n'amabanki ane ya mbere akomeye yo mu Burusiya. Umutungo w'aya mabanki uri mu mahanga wafatiriwe. Nk'uko Perezida Biden yabivuze, harimo banki yitwa VTB ya kabiri mu Burusiya ifite imari y'amadolari miliyari 250 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nayo yafatiriwe rero. Hejuru y'ibihano ku Burusiya, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko yafashe icyemezo cyo kongera n'ingabo zo kurengera inshuti zayo bari kumwe muri OTAN, umuryango wa gisirikari uyihuje n'ibindi bihugu 29 by'umwihariko ibyo mu Burayi by'Uburasirazuba. Uyu munsi ku wa gatanu abakuru b'ibi bihugu byose uko ari 30 barahura mu nama kugira ngo bafate ingamba zo mu gihe kiri imbere. Perezida wa Amerika yatangaje kandi ko Amerika izakomeza gutera inkunga ya gisirikari igihugu cya Ukraine n'inkunga mu byerekeye ubutabazi bwihutirwa, ariko ashimangira ko ingabo za Amerika na OTAN zitazajya kurwanira n'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine.
Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine.
Ingabo zacu ntizigiye kurwanira muri Ukraine, ahubwo zigiye guhumuriza no kurengera abanyamuryango ba OTAN, cyane cyane abo mu burasirazuba bw'Uburayi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ingufu zayo zose izarwanira buri santimetero y'ubutaka bwa OTAN, izubahiriza ingingo ya 5 y'amasezerano shingiro ya OTAN ivuga ko iyo umwe atewe bose baba batewe, bityo rero bagomba kumurwanya.
Muri uru rwego rwa gisirikari, Perezida Biden yibukije ko Amerika ubwayo n'ibindi bihugu bya OTAN bari bohereza mu Burayi abasirikare benshi n'ibikoresho byabo by'intambara. Yasobanuye ko abagize umuryango wa OTAN bose kandi bashyize hamwe. Perezida Biden yanzuye avuga ko ibi ari ibihe bikomeye kuri we, ariko ashimangira ko iki gitero kitagomba guhita kidahanwe. Ati Amerika igomba guhaguruka igahagarara ikarengera ubwigenge, niyo kamere yacu. Amaze kuvuga ijambo, Perezida Biden yakiriye ibibazo by'abanyamakuru. Yasobanuye ko atavuze ko ibihano bizahagarika Putin, ahubwo ko bizaca intege igihugu cye cyane ku buryo azagomba gufata icyemezo gikomeye. Perezida Biden yavuze kandi ko atazi niba Putin azakoresha intwaro za kirimbuzi nuclear weapons mu Cyongereza, arme nucléaire mu Gifaransa, yashoje atsindagira ko adafite umugambi wo kuvugana na Putin.
Urakoze Toma Kamirindi, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Jenny Detmer uri muri Ukraine, aratubwira ko perezida wa Ukraine yiteguye kugirana ibiganiro n'Uburusiya kugira ngo bumvikane ko Ukraine itagiraho ibogamira ariko nayo igahabwa amahoro. Umujyanama wa perezida Zelensky yabwiye ijwi ry'Amerika ati tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo iyi ntambara ihagarare. Urukiko mpuzamahanga rwatangaje ko rushobora kuzakora amaperereza ku byaha byo mu ntambara bizakorerwa muri Ukraine, byanditswe n'ibiro ntaramakuru Reuters. Abantu bagera ku 300,000 b'Abarusiya bitabiriye imyigaragambyo kuri uyu wa kane mu mijyi 50 bamagana intambara batawe muri yombi, ariko muri rusange igihugu kiri mu mahoro, kandi hari n'abandi Barusiya bishimiye icyemezo cya Perezida Vladimir Putin cyo gutera Ukraine. Mugenzi wacu Oriane itangisha akaganira n'umurundi Augustin Vyukusenge, arimo kwigira impamyabumenyi y'ikirenga i Moscow, umurwa mukuru w'Urusiya. Yamubajije uko umwuka muri rusange wifashe.
Umuntu ariko aragerageza kuraba Abarusiya hano i Moscow, baratekanye. Aragerageza kuraba abanyagihugu baho gendura cyangwa mu mametro mu ma centre commercial aho umuntu agiye araca, urabona ko batekanye. Mugabo baguma bakurikirana amakuru, baraba ibintu ukuntu biriko biragenda, cyane cyane urabona ko mu matelefoni bagenda basoma amakuru cyane ku ma ekra, usanga ari nko muri metro, ko mu ma metro usanga ari ama ekra yerekana amakuru ariko araba hirya n'ino.
Ntacyo babivuga ko boba bafise ubwoba, canke iyo muriko muraganira wumva bavuga bate?
Bisa nka bwa cyane bafise hama gusa si benshi usanga bariko baragira icyo bashikirije muriko muragenda nko kwa Barusiya kenshi muri nko mu ma metro atawe umuntu nanye kenshi usanga bagenda batekereza, ataba ariko bagira amakomantari cyane. Ubwa nka Bakenya ushobora gusanga bariko ushobora nyine kuganira canke bahagira icyo bavuga. Urumva yuko abamwe bamwe usanga bashigikiye cyane pozisiyo ya leta yabo, kuko mba baguma bafise ubwoba cyane bwa uko OTAN ibegereza imbibe z'Uburusiya, ama bakabona yuko ufatiye etape y'intambara abantu mengane nkayo nkaho kuri ya nyuma yari isigaye kuva mu minsi yazaho ibikorwa bya diplomasi bisa nkuko atashe bivuyemo.
None wewe nk'umurundi aba ngaha mu Burusiya, murundi w'umunyeshuri aba ngaha mu Burusiya, witeguriye intambara ibandanyije cyangwa igiye gukomera, wewe ubona wukora iki?
Intambara ariko irabera ubu, ibera ahanini ku butaka bwa Ukraine, hama nkatse usanga turi Moscow, usanga yuko intambara ishobora gushika ku butaka bw'Urusiya ikabandanya gushika i Moscow. Nibaza yuko ari abantu ba Kenya bavyibaza, kiretse hamwe yoba intambara ikomeye cyane yohuza ibihugu vya OTAN, nkuko bavuga. Mugabo ariko akagerageza gukurikirana amakuru mba yuko ibihugu vya OTAN navyo nyene bari pida, bavuga ko ata abasirikare bazorungika muri Ukraine kugira ngo hafi batuma haba intambara hagati y'Urusiya n'ibihugu vya OTAN. Hamwe ho byo ntambara niho umuntu yagira ubwoba cane, mugabo ubu upfa umuntu yizeye yuko bizohera muri Ukraine nyene.
Mu makuru ariko arashikirizwa mu binyamakuru, muri televiziyo, nkuko bariko barabikurikirana, abari ngaho onyi Moscow bo babona bigiye kuzogenda gute?
Abo abantu b'i Moscow kubera bakurikirana ahanini nya ama information officielle acha ku ma televiziyo no vugati ya leta, kenshi ukunda gusanga amakomantari bagira amakomantari ahuye na no vugati bishikirizwa n'abategetsi. Ama ariko agerageza kuraba mu vy'abategetsi bavuga nabyo, ntibavuga neza aho bashaka nkuza kuzoshika, kuko mba urabona ariko ni intambara ukuntu bayise ko ari kugarukana amahoro n'umutekano mwa bijya Donbas na Lugansk baherutse kwemeza. Ntibavuze ko bagize intambara muri Ukraine. Ama benshi baragaruka no ku ijambo Putin yashikirije ejo mu ijoro, avuga yuko bo bashaka yuko Ukraine yoba demilitarize, nkuko bakunda kuvuga yuko ubu Ukraine yiziziwe n'abantu bafise ideoloji y'abanazi bagiye barica abanyagihugu benshi muri mu buseruko bwa Ukraine, atanga akarorero ahantu bita muri Odessa canke abantu bamaze gupfa muri Donbas, yuko bavyagirizwa abantu bari mu butegetsi bwa Ukraine ko harimo abanazi benshi, yuko bashaka gutuza rero abo bantu, bakavuga yuko badashaka ko kipa Ukraine. Arivyo bitanga nk'umwize yuko intambara ishobora kutazofata igihe kinini. Naho
Augustin Vyukusenge umurundi wiga i Moscow mu Burusiya avuganaga na mugenzi wacu Oriane itangishaka. mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi nta magari amapikipiki na bajaje bitwara bagenzi byemerewe kugera muri amwe mu mazone y'umujyi wa Bujumbura guhera tariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu ni cyemezo cyatangajwe na minisitiri ufite umushingano ze umutekano abatwara bagenzi baravuga ko bizabatera igihombo gikomeye ni nguru ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi mugezweho na Desire Hatungimana
hari kuri wa gatatu mu nama yahuje umushikiranganje mu byajejwe harimo umutekano w'igihugu igipolisi kijejwe umutekano hamwe n'abajejwe intwaro mu gisagara cha Bujumbura umushikiranganje yavendira ko guca yashikiriza iyo ngingo intandaro y'iyo ngingo wana masanganya yabaye murengera nkuko uwo mushikiranganje yabisiguye
iyo zone yose twavuze ndabigarutse ko iyo yose yindani kugumeze nabo tutahayo n'abagazi tutahayo nasiga cyane muri iyo zone kujya bayigerinze imoto tubonayo ni moto y'igipolisi ni moto ifite plaque ya leta gusa nta kinga dushobora kubona muri iyo zone yose ko bitangiye urareba mugabo uranyobwa kandi mugaragurira kitayo none ibyo tuzoba twarishyize mu ngiro gushika ryari gushika ku itariki icumi z'ukwa gatatu itariki icumi n'imwe azoba ari ku wa kane ibyo byuma byose nacyo dushaka kubona muri mizoni yaba ari amasosiyete yaba ari amaki nta na kimwe
abagendesha ivyo vyuma mu gisagara ca Bujumbura bakene nabi iyo ngingo y'ubushikiranganje bujejwe umutekano mu gihugu abakorera mu manuko b'igisagara cha Bujumbura babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko iyo ngingo ije kubirukana mu gisagara basaba leta gusubira mu
iyo ngingo nta muntu wacyahinduro muntu mutaka sibyo utuzi biriye ngaho ngo tuzuje hiyo akazi mu cyano afika rahez ni nkuko bavuga kinyere bagafubura mu kirundi ati aha mu gisagara n'iki bakeneye duganyegere gi bavuga ati ngo turi biriye ngaho kunuko bagafubura nyine bakavuga ati aha ni birahez ni mugende ntiwa bakeneye ngaha tugiye kubaho gute none ubuzima bw'umuntu muto muto wese barabuhagaritse mu cyabaye
nta adresse matwese akoronka n'abana bo kokicwa n'inzara barahe ukuntu bo tucunganirize turi wakati kubahiriza tukaguma aho twara dukoreye
yatwakira itegeko nk'uko ari itegeko mugabo y'umuvyeyi ari umuvyeyi yimyibera umwana aratebya gusa naye handi ariyumvira iyo yiyumvira rero aho isubira ko akavuga ati ndagoro ibere ndahaye umwana bazoraba ngira ngo babisubiremo baba bafashije abanyagihugu nibumva barira cyane bazobara ibyo cyo babafasha
oya kurengikira cyo cyakanyosha n'ibyo kubona cyo cyatubaho gute none yo baburonko mukiriya jakibenga zahehe utajya busikiraho ntibyo kubona amafaranga yoboneka kwese ibyuma byo cya bikorera he imoto amakinga amabajaji ntabwo yeva mu gisagara ngo bikunde aha ntibyo kunda brema kubera abantu baca bononekara kandi n'ubusuma ngo cya wabwishe mu gihugu nta mahoro yasubira kuboneka kabisa
abana birababaje cyane kubera birababaje cyane kubera ibyuma bitunze abantu benshi bitunze imiryango itandukanye ibyo byose nyakubahwa umukuru w'igihugu arakwiye kuraba yuko natwereka iyo batunitse ko leta ari leta nzenda ari leta nkozi ntibarabe kabisa ntibarabe bategurure wumva uwo munyagihugu azoca bagute
ishyirahamwe ryitaho umutekano wo mu ibarabara ku rwego rw'igihugu rirashima iyo ngingo y'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo umutekano Nixon Habonimana arongoye iryo shyirahamwe yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko hakwiye izindi ngingo mperekeza kuko abari kubafatirwa inkingo atari bo bonyine batera amasanganya mu mabarabara
guhagarika abo bagendesha izo bikoresho nk'uko umengo n'uwatera amasanganya menshi ego ku ruhande rumwe n'izo ahanini twoshobora kwamesha n'igihe batari bwaze aya matukutuku cyangwa amamoto n'ibindi byinshi nticabuza ko haba amasanganya hobaho icyo twokwita kwihangana kungana n'ubusa mu barabara y'i Burundi icyo twovuga tolerance zero siruted Burundi aho abakora amakosa bose boyahanirwa batarabye ngo ni naka cyangwa ngo ni uyu
ni hano turangirije amakuru hamwe na mukubiri ya baro tubifurije umunsi mwiza dukomeze gahunda yo gushyigikira ururimi gakondo n'umuco karande dore umugani w'umunsi utwaje shebuja umuheto agerekaho n'agakeregeshwa ke murangize icyumweru neza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
Juti mwese mkunda radio izgujia Amerika ilgani yotu kategulia mwaka kanya wigarukinga haa tuwashimi ya genziwa tuwagize uhara mtegu ugarijayo tuwashimi kandi na jodone chua hilo ya dufashe kwigiranya ilgani yotu kategulia edi uwemanwe elabi hagarariye mukanya igishisha kabili mkibandanyi na wagenziwa tuwa duteguli ikigani yotu muziki